η Ραδίος Γκουντιά Αμερίκα. Ραδίος Γκουντιά Αμερίκα, Γκουντιά Ουάσιγκτον Ντίσι, μου κυνιέργο αντάνο μου κυρούντι, μου μπορούντι, μου τκομβίρα κουμιόγκο μίγουφια shortwave, κουρι μέτρο τριμινί τέντα, να μέτρο μακουμιάβρι νεύζιδι. Urwanda aho turi no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika mu dusange no kuri w'eshatu radio yacu VOA akadomo com ikaze mu makuru yo muri aka kanya kuri mikro muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ndi kumwe n'abagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho Burundi Kiliziya Gatolika yatangije ibiganiro bigamije kwiga uko ubutabera n'amahoro byarushaho gushinga imizi muri icyo gihugu.
Ibyo bikomere rero bikeneye kuvugwa. Mbwa bizovugwa ari uko nyene ubutungane bubandanye butsimbata. Ko igihe cyose abakarenganyo, umuntu akarenganywa, ikomere cyakimburuka kuruta.
Uwo ni Musenyeri George Bizimana wa Diocese ya Ngozi. Abantu 36 baguye mu mirwano yashyamiranyije abaturage muri Sudani y'Epfo. Muri Ethiopia, umunyamakuru Tasfale Mualde akaba n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Ethiopia Insider yarekuwe. Abu Fransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye ibiganiro bigamije gutsura ubufatanye bw'ibihugu byombi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya. Amakuru yo hirya no hino ku ijwi ry'Amerika. Umunyamakuru Tasfale Mualdes akaba n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Ethiopia Insider muri Ethiopia yarekuwe kuri uyu wa kabiri nyuma y'iminsi itatu yari amaze muri kasho ya polisi. Edi Rwema arakomeza inkuru.
Amakuru y'irekurwa ry'uyu munyamakuru yemejwe n'abanyamakuru bagenzi be bakorera muri Ethiopia barimo Eshetse Bekele ukorera radio mpuzamahanga y'Abadage Deutsche Welle. Uyu yabwiye ijwi ry'Amerika ko yavuganye na Tesfalem kuri telefoni ye igendanwa. Mbere yo kurekurwa aho umuryango wa Tesfalem bari bavuze ko batari bazi irengero rye kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Nyuma polisi yaje kwemerera itangazamakuru ko imufite. Icyakora inzego z'umutekano ntizigeze zivuga impamvu yatumye zimuta muri yombi. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburenganzira bwa muntu na demokrasi Bafrikadu Hailu yavuze ko uyu munyamakuru yaburiwe irengero ubwo yaravuye mu iserukiramuco ryiziza umuco w'abaturage bo mu bwoko bwa Oromo mu mwaka w'ibihumbi 2014. Nanone Tesfalem n'abandi banyamakuru hafi 9 batawe muri yombi bashinjwa ibyaha birimo kwenyegeza imvururu n'ibyaha bishingiye ku iterabwoba. Yamaze hafi umwaka umwe muri gereza. Umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ku isi Committee to Protect Journalists CPJ kuri uyu wa mbere wamaganye ifatwa rya Tesfalem. CPJ yavuze ko ifatwa rye ari ikindi kimenyetso cy'uko leta ikomeje kwibasira no kuniga itangazamakuru ryigenga.
Ibyavuye mu iperereza ryigenga ryakozwe kuri Kiliziya Gatolika mu Bufaransa byasohowe kuri uyu wa kabiri bigaragaza ko abana barenga 200,000 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cy'imyaka 70 ishize. Edi Rwema arakomeza inkuru.
Iyo raporo ya komisiyo yigenga imaze hafi imyaka 2 ikorwa ivuga ko kugeza mu myaka ya za 2000 Kiliziya yanangiye kwemera ibyo abakozi bayo baregwa no kutita ku byavugwaga n'abakorewe ihohoterwa. Igaragaza ko abapadiri n'abandi bakozi ba Kiliziya basambanyije abana bakiri bato bagera ku 216 kuva mu mwaka w'1950. Mu kiganiro n'abanyamakuru ipari mu Bufaransa, umuyobozi w'iyo komisiyo Jean-Marc Sauvé yavuze ko umubare munini w'abahohotewe ari abana b'abahungu bari hagati y'imyaka ya 10 na 13. Iyi raporo ikomeza ivuga ko uwo mubare uzamuka ukagera ku 330 iyo wongeyemo abandi bakozi bakoreye Kiliziya Gatolika bari mu nzego zo hasi barimo n'abarimu bo mu mashuri agengwa na Kiliziya Gatolika. Iyi komisiyo yigenga yashyizweho mu 2018 n'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu Bufaransa. Byari mu rwego rwo kugerageza kugaragaza ukuri no gusana isura ya Kiliziya muri icyo gihugu. Musenyeri Eric Domoulet Beaufort, umwe mu basabye ko iyo komisiyo ijyaho, yavuze ko yatewe isoni n'ubwoba n'iyo raporo. Yagize ati, icyo nifuza uyu munsi ni ugusaba imbabazi buri umwe wese. Imbere yabo basenyeri François Deveau, umwe mu batangije amashyirahamwe y'abahohotewe, yagize ati, mwabaye igisebo ku kiremwa muntu.
Muri Sudani y'Epfo, abategetsi bo muri leta ya Warap batangaza ko abantu bagera kuri 36 bapfuye abandi nkabo bagakomereka mu mirwano yashyamiranyije abaturage bo mu karere ka Tonje ubushimusi bw'inka no kwihimuranaho niyo mvano yayo makimbirane Oriane Tangishaka arakomeza inkuru
Abantu bashika kuri 36 nibo baguye mu ntambara yabaye hagati y'abanyagihugu bo mu bigwati vya Tonje yo mu buseruko na Tonje yo mu buraruko mu gihugu ca Sudan y'Epfo ivyo vyemezwa n'abategetsi bo mu ntara ya Warap muri ico gihugu Buramatari w'intara ya Warap Elu Anyin Elu avuga ko biteye agahinda yabwijwe rya Amerika ko ubwo bwicanyi bwatewe n'ubusuma bw'ibitungwa hamwe n'ibitero byo kwihorana Buramatari Elu avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunza ku karere abandi 36 barakomereka benshi muri bo ntibashoboye gutwarwa ku mavuriro kubera imyuzurire iri muri ako karere hamwe n'amayira mabi Elu avuga ko ikibazo gikomeye ari gushikana abo bantu ku mavuriro asaba bagira neza gutabara byihuta kubera icyo kibazo c'amayira mabi abajejwe umutekano ntibabashije gushikira ako karere karimo izo ntambara Komiseri John Deng Cook avuga ko uburyo bwonyine buhari mu guhagarika iyo ntambara ari ugutangura isekeza ryo gushira ibigwanisho hasi hakanashigwaho urwego rw'ubutungane rukomeye.
Perezida wa France Emmanuel Macron na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken bagiranye ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirimo uko ibihugu byabo byarushaho gukorana kuruta uko bimeze muri iki gihe. Diane Nininahazwe arakomeza inkuru.
Umwe mu bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika atatangajwe amazina yabwiye amenyeshamakuru ku inama yahuje Macron na Blinken yamaze hafi iminota 40. Abategetsi mu byo baganiriye muri iyo nama harimo imigambi impande zose zishobora kuzokorera hamwe muri kazoza kahagufi. Ni migambi bitegekanijwe ko ishirwa habona mu mubonano President w'Ufaransa Emmanuel Macron ategekanya kugirana na mugenzi we wa Amerika Joe Biden muri uku kwezi kwa cumi. Inama hagati ya President Macron na Blinken ntiyari ku rutonde rwatangajwe mu vyatwaye uwo mutegetsi wa Amerika mu Bufaransa. Ubundi yagiyeyo kuraba ingene ico kaco baciza hagati y'ivyo bihugu bibiri nyuma y'aho Ubufaransa bwiyamirije Amerika n'Ubwongereza kwera amasezerano y'umutekano ivyo bihugu vyagiranye na Australia. Muri ayo masezerano afatwa nk'umukenyuro wo guhangana n'Ubushinwa harimo kuronsa Australia uburyo bwo gukora ubwato bugera kuri 8 bw'intambara bwo munsi bahari bukoreshwa na nucléaire. Ayo masezerano amaze gushigwa ahabona hagati mu kwezi kw'icenda Ubufaransa muribuka ko bwahamagaje ababuserukira muri Amerika na Australia bwongera buvuga ko Amerika ifise ikibazo cyo kwizerwa.
President Emmanuel Macron w'Ubufaransa arashaka gucubya umwuka mubi wavutse hagati y'Ubufaransa na Algeria nyuma yo kutumvikana gushingiye ku mpushya zo kwinjira no gutembera mu gihugu cyangwa viza mu ndimi z'amahanga. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Ni nyuma kandi y'amajambo yashikiriza nebagura icyo gihugu Macron yatangaje ko icyo yifuza ari uko icyo cyuka kibi kivaho kubera yibaza ko kuganira hamwe no kugira intambwe ari byo byoshigwa imbere kurushiriza. Yavuze ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na President wa Algeria Abdelmajid Tebboune imeze neza mu by'ukuri. Mu mpera zindwi irangiye Algeria yaratumye ko ambasaderi wayo i Paris yongera iziririza indege z'ingwano z'Ubufaransa mu kirere cyayo. Ubufaransa urakunda gukoresha icyo kirere kugira gushikira inteko zabwo ziriko zigwanya intagondwa z'abayisilamu mu ntara ya Sahel. Ivyo vyabaye inyuma y'amatati yerekeye impapuro z'inzira bita viza. Ubufaransa bwaratangaje mu ndwi iheze ko uzogabanya bikomeye igitigiri c'izo mpapuro giha abanyagihugu bava muri Algeria, Maroc na Tunisia. Vyakurikiwe n'amakuru avuga ko Perezida Macron yavuze amajambo anebagura Algeria mu kuvuga ko icyo gihugu gitwarwa n'abasirikare banditse amateka y'igihugu uko atari.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Nimuzacikwe n'ikiganiro Amerika na hejo kuwa gatatu mu gitondo ku mateka ya Amerika. Thomas Kamilindi azatubwira uko Papa Yohani Paulo wa kabiri yabaye umupapa wa mbere wageze muri presidansi ya Amerika. Icyo kiganiro n'ibindi byose wabisanga ku rubuga rwacu wa eshatu radio yacu voa.com. Ntiwibagirwe no kureba amakuru agezweho ku mbuga za Facebook na Twitter z'Ijwi rya Amerika kuri @voaradio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Am makuru cyo heri Bujumbura mu Burundi aho Kiliziya Gatolika ni Ishyirahamwe riharanira ubutabera n'amahoro batangiye inama yo kwiga ku buryo ubutabera n'amahoro byarushaho kwitabwaho muri icyo gihugu Eloge Wilikaneza yabikurikiye.
Iyo nama yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yatunganijwe mu mugambi witiriwe BBB mu mfunyafunyo y'Icyongereza ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Hollande. Numugambi uterera mwitsimbatazo wa gibutungane kubwa Musenyeri Georges Bizimana mukuru w'urwijwi Cisepe akaba na Musenyeri wa Diocese ya Ngozi mu buraruko nta gukira ibikomere by'indyane za kahise ka kera na kavuba gushoboka hatabanje kuba ubutungane bwubahiza bose uko niko abyiganira abamenyesha makuru bari muri iyo nama.
Mu Burundi ibintu biriko biratembere niko novuga bwa impingira cyari ndeye kobera yuko twakiye mu bintu bigoye byinshi abarundi benshi bafite ibikomere rero ibyo bikomere rero n'icyo kendeye kuvugwa mugabe bizovugwa ari uko nyene go butungane bubandanye butsimba tariko icyo cyose abakarenganyo umuntu akarenganywa ikomere cyakimburuka kuruta none rero no vuga yuko hariho byinshi biriko biratera bije imbere intambwe iboneka iriko iraboneka nyene mugabo hariho byinshi tarashikako na cyane cyane bijanye no gusubiza hamwe
munyigisho zitangwa kugira abantu barekuranire mu kibano n'akarenganyo hagabanuke harashinzwe amakomite n'imirwi y'abantu itatura matati imbere yuko ajanwa muri za sentare
hakaro rero cyo bita la justice informelle ijya ntahe yo kumugina murabona ijya ntahe kumugina bujya girafasha ku bintu byinshi igafasha abantu batase gusubiza hamwe mwe ni byo rero parashimitse ko gose turarondera mbere nabo twita abaparajuriste abanywanisha abandi babi kuresheje ubuhinga bafise hanyuma rero hakaba nico twita le comité local de gouvernance no kuvuga abantu ku mitumba hajya hantu arabaze barondera gufatanya abategetsi n'abantu bato bato kugira ngo ibibazo abanyagihugu bafise bishobore gutorega umuti abo bategetsi nabo bategere ibyo ari byo bategere ingene byo byifashanya
itegeza ikorwa no mu rwego rw'ICEPE rimaze kwama ibyamwa mu kibano akarorero n'akabanyagihugu bo mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi uyu mugabo yemeye gusaba ikigongwe umukenyezi icyo umubyeyi wiwe nyene kuzisabwa nawe yatanze imbabazi umukuru murugusavya aho kunywanisha barundi Pierre Claver Ndayicariye asangaliza agaciro kanini kw'abantu batagenda n'inzika ku mutima
gusaba ikigongwe dushaka uwakoze ikibi aseze isi nikigume cyitirirwa umwana wiwe nikigume cyitirirwa umukenyezi wiwe kandi yayikora atamubajije kandi ico gifasha umuryango uwo yakoze ikibi kikongera kikaruhura n'uwakorewe ikibi.
Inama yo kuri uyu wa kabiri yari yatumiwemo abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu ntara zitandukanye uwo mugambi urangurwa n'ishengero katolika wo kunywanisha abarundi biciye mu kugerageza kuronsa ubutungane bose watanguye mu mwaka w'2017 Eloge Wilikaneza ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ku munyapolitike Bwana Christopher Kayumba akurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi 30 urukiko rwavuze ko aribwo buryo bushoboka bwo kugira ngo atabangamira iperereza rikimukorwaho. Christopher Kayumba aregwa ibyaha byo guhohotera abagore ariko nyirubwite arabihakana akavuga ko byose bishingiye ku mpamvu za politiki. Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo gifunga umunyapolitiki Bwana Christopher Kayumba umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato uwari umukozi we mu rugo. Ni nyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma Kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga. Umucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu 2017 yari ijyanye kwa Kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru, kuba avuga ko Kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa. Yavuze ko uwo yavuye kwa Kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorweho iperereza. Urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru Bwana Joseph Njuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera. gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Kayumba akekwaho gusambanya wari umukozi we wo mu rugo rwavuze ko wari ufite imyaka 23 mu mwaka w'2012 nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara Kayumba yamwishyuraga rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega wari umukoresha we umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa Kayumba atagaragaza niba hari icyapfa n'uwari umuzamwe kuko nawe ari mu babajirwa kabihamya kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka 9 urukiko rusanga bikiri mu gihe cyanya cyo kubyaha bidasaza umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru ubwabyo byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu kubatanga buhamya yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere yibukije ko icyemezo yafatiye bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5 Maître Jean Bosco ntirenganya Sef munganire yabwijwe rya Amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiye imikirize y'urubanza bazahita bajurira ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuko kuva mu mpera za 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo kuva yashinga ishyaka rya politiki Rwandese Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda Kayumba yumvikanye kenshi ataryumunwa mu kunenga imigendereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda Kayumba we abura navuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga mbere y'ifungwa rye habanje gufungwa bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura ehwagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuva mu Rwanda dusubire mu Burundi aho icyo gihugu Tanzania Republika Demokarasi ya Kongo na Zambia bigiye gusibura imbibe zabyo mu kiyaga Tanganyika abahagarariye ibyo bihugu bine bahuriye i Bujumbura mu Burundi kwiga kuri icyo kibazo umuryango umwe bwa Afrika wahuje ibyo bihugu uravuga ko biri mu rwego rwo kurangiza impaka zikunze kugaragara kubera imipaka itagaragara neza Pierre Claver niyo nkuru arakomeza
ikiyaga cha Tanganyika kiyakunze kwadukamo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu bine bihuriye kuri icyo kiyaga ivyo navyo no Burundi Tanzania Republika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia kugira ayo matata rangire burundu ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'iminsi ine I Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga cha Tanganyika Fred Ngoga gateretse ajeje imigambi y'imbibe mishame y'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyeshamakuru muri iyo nama iri kubera I Bujumbura ku magwa mukuru w'ubutunzi
turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu nacyo gituma rero twabahujije ngaha kugerekeye cyane cyane Tanganyika bujyanye nitungo rusangi nitungo ririmo ibintu byinshi cyane gose rero twari ko turagomba kuraba ukuntu twohuze ibihugu hakiri kare kugira ngo ntazogira amatati mu minsi iza kugira nk'uko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye ngene tuzogirana urudandazwa kandi nk'uko mubizi umurundi uheruka gusinya amadokima icyo cyo turagerageza kurondora rero no kugira ngo abanyafrika babimenye turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane mugabo byose bihera hehe bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu bihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere
akararo ka hafi kayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungira amambibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga ivyo navyo no Burundi Tanzania Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia kugira ayo matata rangire burundu ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'imisine ibujumbura ifite intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga cha Tanganyika. Fred Ngoga gateretse ajeje migambi y'imbi bemishame y'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyeshamakuru muri yo nama iri kubera ibujumbura ku magwa mukuru w'ubutunzi.
Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, nacyo gituma rero twabahujije ngaha kugerekeye cyane cyane Tanganyika. Tanganyika bujyanye ni itungo rusangi, ni itungo ririmo ibintu byinshi cyane rwose, rero twari ko turagomba kuraba ukuntu twohuze ibihugu hakiri kare kugira ngo ntihazogire amatati mu minsi iza. Nira nk'uko mubizi muri Afurika ubunye twarumvikanye nkene tuzogirana urudandazwa, kandi nk'uko mubizi Uburundi buheruka gusinya amadokima. Icyo tuba tutagerageza kurondera rero ni ukugira ngo Abanyafurika babimenye, turabe n'ukuntu muri Afurika abantu bugenda bakizana batarinze kugira ingorane. Mugabo ibyo byose bihera hehe? Bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu ibihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati, ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere.
Akararuka hafi kayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungira amazi mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge. Izo mpande zibiri zateguye ko kwabaye ukwihenda abakongomani bakaja gukuru bibe batabizi, abarundi nabo bitiranya abakongomani n'abagizi ba nabi gutyo barivuna. Iri defense ya Barurema atwara umugwi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ujejwe imbibe z'Uburundi yezeye ko iyo mipaka niyasibugwa ku buhinga bugezweho izo ngorane zitazusubira kwibonekeza.
Muramuna ku isi hoho urashobora kujabuka ukabona ko ari umutumba canke ari amazi canke hari giti canke ikindi kintu cerekana kigaragaza umupaka, ariko mu gihe cy'agatangaza umuntu amaze gushikayo ntashobora kumenya ati umupaka w'igihugu n'uyundi ucaha. Hariho rero ubuhinga bwa none bugezweho digitalization de la frontière kuburyo bw'uko umwene igihugu wa Congo ari mu kiyaga cya Tanganyika gashobora kumwereka yuko yamaze kujabuka mu mazi y'u Burundi cyanke ari mu mazi ya Tanzania, biteza kwirinda rero yuko abantu bashobora kuvuga ngo bavogere bakanaka cyanke umunyagihugu yarenze umupaka atabizi ataka ikintu kiriwe kiratera ingorane. Igihugu kibanye n'ikindi tubanye neza mu mahoro n'umutekano niyo nyungu umurundi ashobora kuronga.
Ahandi akiri kibazo cy'umupaka w'u Burundi ni ku gasozi Sabanegwa kari ku ruzi Kanyaru ahahurira komine Mwumba mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi n'akarere ka Gisagara mu bumanuko bw'u Rwanda mu ntara y'Amajepfo. Impare z'ako gasozi kameze nk'izinga gakikijwe n'amazi ya Kanyaru ziri mu mugwi ujejwe imbibe uhuza ibyo bihugu bibiri. Ubumwe bwa Afurika bwerekana ko amatati nk'ayo amaze kuba umurengera mu bihugu bya Afurika kubera imbibe zidasibuye neza.
Muravye mu bihugu byinshi byo muri Afurika hamaze igihe hibonekeza ingorane kubyerekeye imbibe kubera icyambere na mbere urabona imbibe ukuntu zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe kenshi ntizaciwe na neza wanashaka. Ubu nk'ubu nubabwira yuko ari bice 35 gusa muri Afurika z'imbibe zaciwe, mwiyumvire namwe. Ni ukuvuga yuko ise nk'amatati ashika nk'ijana muri Afurika y'ibyerekeye imbibe uhajemo ibihinduro bikagibihe. Ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa tongo bapfa ibintu byerekeye imbibe cyane rwose.
Imipaka hafi nka yose muri Afurika imaze imyaka irenga 50 nk'uko ubumwe bwa Afurika buvyerekana. Iryo shirahamwe rihamagarira ibihugu bigifise amatati kudatana mu mitwe ahubwo kwitura iryo shirahamwe kugira ngo ribibere nk'umuhuza. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga w'abarimu. Muri iki gihe icyorezo cya COVID-19 cyatumye abarimu batari bake bahindura imyigishirize ndetse ahandi amashuri afunga. Mu Burundi ho amashuri atigeze afunga ku mpamvu z'iki kibazo bijije batuye uyu munsi. Venus Nshimiyimana yaganiriye na Prudence Nduwimana wigisha ku ishuri ry'imyuga mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke.
Murakoze cyane kunyakira.
None uyu munsi w'abarimu wabigisha mbanze nkwifurize nawe uri umwigisha murawizihiza mutangaho mu Burundi.
Murakoze cyane. Nga mu Burundi uretse ko hariho integuro ya leta y'ukuzokwibuka uyu munsi kubera yuko uhuriranye n'umunsi w'akazi basegekanya yuko borondera undi munsi udahuye n'umunsi w'akazi kugira ngo uyu munsi uzohimbazwa icyeze mu gihugu cyose ivyo rero leta irikira bitunganya yarashyizeho umugwi wo kubitegura
nk'umwigisha n'izihe ngorane nyamukuru muhura nazo
ingorane duhura kenshi twebwe hano jowe nsanzwe nigisha mu ishuri rikurikirana ibijyanye n'ubuhinga bwa none ibyo bita les écoles techniques tugasanga rero dusanga tutaronka ibyo twigishiriza ko les supports didactiques kubera ko biba bizinze cyane usanga leta idashobora kubigura no kuvuga ekipema desatelier akenshi na kenshi ivyo rero biratugora mu kurangura ico gikorwa
muri kino gihe cya COVID-19 amashuri amwe yarafunze abana ntibiga mwebwe mu Burundi mwakomeje kwiga mwabishoboye mute
twebwe mu Burundi twarabandanije ibikorwa twabandanije twiga kugira amahirwe rero nta byaduciriyemo ngo biduhagarikiye cyane rwose kuko wasanga hagwaye nk'umwana umwe batatu batanu nko gushika kuri cumi kuri etabisima imwe ntaho byigeze bishyika ngo twumve aho barwaye ari benshi haje waho nkorera harwaye umwana umwe gusa ariko gusa icyaca kihaba nuko wasanga uwo mwana ageze kugaruka bagenzi be ba umengo baramwinuba nk'uko umengo ni gicibwa ubwabo tugaheza tukabafasha kugira ngo bamwakire bamwumve ko akize abakize naye handi hoho twe twagumye kazi nandi twize duhagarika
ari ababyeyi bakohereza abana ari na leta urerera abo bose mufatanya gute kugira ngo igikorwa cyanyu mushobore kugisohoza
jewe ubwanje mu mutima w'iwanje nico nahura n'iki kugira ngo mbe ndiko ndakora uyu murimo hari abandi banyitangiye babanza kubikora imbere yanje baranyigisha baramfasha kugira ngo ushobore gukurikirana ibyigwa byanje ndabigeze mbone no gukora uwo murimo bisigura ko nanjye uyu munsi ndiko ndigisha abandi bana ejo cyangwa hirya y'ejo bazoba bariko bigisha abiwanje cyangwa bene wacu cyangwa hari igihugu ndabyumva gutyo rero ko ntegereje kubitangira kugira ngo ndabashyitse ku rugero nanjye ngeze ko cyangwa rurengereje kugira ngo baze bafashe abanje cyangwa inshuti zanje cyangwa igihugu cyose
kugira ngo murangize umurimo wanyu w'ubwarimu mukenera ibitabo birumvikana ariko mugakenera no guhembwa mukenera umushahara hirya no hino ku isi usanga abarimu bintu babavuga yuko badahembwa uko bikwiye aho ngaho mu Burundi byifashe bite
yego icyo kintu kirahambaye cyane mu bisanzwe umwarimu ariko arigisha aritanga icyo gikorwa arakenera n'ibindi bya nkenerwa mu buzima iyo rero ariko araja ku isoko nk'abandi akabona ko umushahara wiwe utamufasha kugira ngo aronke ibyo yari yifuza gushika ko ntibiheza ngo bimuhe ingoga zo gukora umurimo neza ibyo rero umushahara w'abigisha usanga utisununuye ku rugezo rw'abandi basanzwe banganya impamyabushobozi ariko bakora mu bundi buzi bahembwa na leta imwe nari nabyo rero izo usanga bitera indyane mu bakozi ugasanga hama hari ibiganiro cyangwa ubu nta magreve aheruka avuga ngo hari ibiganiro byo kuraba ingene abarimu nabo cyangwa n'abandi bakozi bose abasange impamyabushobozi bufatwa kumwe uwariwe wese yaciye mu biganza bya mwarimu kugira ngo agire ahageze ni nacyo gituma rero mwarimu yarakwiye guhabwa agaciro kuko mwarimu atahari nta wundi yamusubirira
Prudence Nduwimana umwigisha muri lise technique communale de Rugombo ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika kandi umunsi mwiza
nanjye ndabashimye cyane rwose
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye Nshimiye n'abagenzi banje bamfashije kuyategura yegeranijwe na Cyubahiro Jordan yarahagarariwe na Frederic Nkundikije abuje mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma muramukana mahoro n'amahirwe.